amacinga yo dufise ni kuvuga tuduze kwishamba tukabona abo bantu nta kintu kimwe two ntitwa bahagarika
uwo mugabo atakimye ku mwidondoro y'umenyekana cyo kimwe n'umutumba aturuka ko abakunkengera z'ishamba kimeza rya kibirari maze imyaka itari mike arivugwamo abantu bitwaje ibirwanisho mu mpera z'ukwezi kwa munani abitwaje ibirwanisho barishe umukuru rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine Mabayi kuva ico gihe abategetsi baciye bafata ingingo yo guhimiriza abanyagihugu gutangura irondo mu ijoro yemeza ko we n'abandi bakuru b'imiryango n'abasore barara irondo yamara afite ubwoba akumuso umwe abo bitwaje birwanisho bashobora kubiraramwo
amakenga yo dufise ni kuvuga tuduze kwishamba tukabona abo bantu nta kintu kimwe two ntitwa bahagarika interpersonal yoba hano mu gihugu urebye n'iyo tuyakorera ibintu bosanga byayangaye nta kintu na kimwe twoshobora gukiza
asaba ko n'imiburi ahantu hose hari abanyagihugu bakizura hoshirwa abajejwe umutekano bashobora gutabara baramutse batewe
boza kumarondo baraduha abapolisi nka babiri babiri batatu tujana ushobora kwivuna umwatsi iyo dutera mu mwanya
ayo makenga asangiye n'abandi bagabo nabo nyine batashimye ku mwidondoro wabo bamenyekana baganiriye n'ijwi rya Amerika bari mu bigwati bindi by'imabayi
turuko nta bajeje umutekano nta gipolisi na gisirikare turi kumwe ku marondo hejuru kw'ijambo nge ndabona ko umwanya n'umwanya twohura n'ikibazo
ikibazo ni icyo cy'abanyagihugu baja ku ishamba bonyine gukora amarondo ku ishamba ku kibira kandi ariho umwasaba wa polisi batemera ko tujana
nabo nyene basaba ko bajeje umutekano banyagizwa akorerwa irondo hose
urazi ko n'umucundi baca umugani ngo urugo rutagira umugabo uwo ari we wese araza akarukengera
aya marondo yatanguye nyuma yaho umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobu cavuka muri komine Bukinanyana ihantu uribe na Mabayi akoreye urugendo muri iyo komine hari umuhera z'ukwa munani aho yagabisha ku ngaruka zo kwibonekeza
ni ukuvuga yuko I Mabayi muraje nabi iyi komine irashobora gufutangana yose igahinduka amaraso nyine kujya ibona tujya guverinoma muri izo nubo naho abasirikare bariko barakorera mukabona inkefero zose zakoranye muce mubona ko ari igihaze
mu gihe abategetsi b'abarundi bemeza ko barwanyi bari mu kibira bari mu rwego rw'abarwanyi b'abanyarwanda njyako bucaye basabye ko niba afite ibyo basaba boja kwironderera mu gihugu cyabo
ibyo barondera bagenda barondera muri icyo gihugu barironderamwo ninde abajya bazikora mu cyo gihugu muri icyo gihugu batubwira ko baronderayo ntacyo twebwe bari kubadufasha mu gihugu cyacu icyo hanyine kwa byose bikora mu cyo gihugu cyabo ntibaze kudukwegera karambaraye
Karene Bizoza buramatari wa Cibitoke yabwiye ijwi rya Amerika muri uku kwezi kw'icyenda ko abanyagihugu icyo basabwa ari ugutabaza gusa no kubera ijisho inzego z'umutekano
icyo dusaba ni uko ahubwo batonde ubuzima babandanye umuntu wese abonye ibyo biketse ababonye n'abadandaza ukuntu bazanye amafu menshi bakanazanye imfungwa nyinshi bashidamu bwo gukaca mu bitaro bakazibura umudandaza mu mazi ya Dijani
abandi banyagihugu nabo nyine batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana ariko bemeza ko aya marondo yatumye ibitero bigabanuka
ntabwo turumva abandi bantu basuye kugaburuka guhungabanya umutekano muri gikomere ya Mabayi
nta nakanyange ndaturumva ego ko abanyagihugu babikora barabahashije benshi bari mu mpimbo cyane cyo gituma rero n'uwasigaye aca atinya aca avuga ati nakaragiye mu mpimba n'akabara mutwaye
ubu ni sawa haragahengwe
ubu nta bintu biriko birinjira mu ishyamba cyane biduga kuko inzira zose zirazibiye n'abenegihugu bagaragaza kubyitamo kugira ngo batange ibyo bintu baba babonye nk'ejo bagaca bajyana mu mpimba urumva abantu bariko baratinya cyane ubu
nyamara hari n'izindi ngingo bajeje intwaro bafashe zituma abantu batijajara nk'uko byahora
nimba uguriye ahantu kuri botike ukagura nimba ufite umuryango ushobora gufungura ibiro bibiri by'ifu nibyo uzogura bashobora kwandika usiga nimero ya telefone hamwe uzogusubire kugura ibindi ejo bashobora basanga ariho washoboye kugura nk'ibiro nka 20 mu minsi 2-3 utabifungura urumva ko badaca bakurengutsa ucuvuga iyo yindi aho wagiye urayeshera
inyuma y'igitero cyahitanye ubuseruka imbona ya kuri Mabayi musitanteri w'iyo komine Nikodemu Ndahabonyimana yaciye akurwa ubutara hariye yarahagaritswe yashyirwa mu munyororo cyo kimwe n'izindi ndongozi zo ku nzego z'ibanze zibiri n'imbonera kure zitatu za CNDD-FDD nk'uko urwandiko rumukura ijwi rya Amerika ryabonye rubivuga bagirizwa gukorana n'uwo murwi w'abarwanyi uri mu kibira mu myaka 8 iheze abadandaza abategetsi bo ku nzego z'ibanze na bamwe mu baserukira umugambwe uri ku butegetsi barafashwe bikekwa ko icyo cyaha nyene muri iyo komine kuva mu 2020 perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi harabaye inama zitari nke zihuza abaserukira inzego z'umutekano n'intwaro ku mpande z'u Burundi n'u Rwanda kugira bigire hamwe uko imirwi y'abarwanyi iri mu kibira ikomeza ikaba nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda yotudwa harabaye guhana abarwanyi bafatiwe ku butaka bwa buri gihugu inyuma y'imyaka 5 ibisirikare bizo bihugu bibanyi byagirizanya kurekera abansi babyo eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.